bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya gatanu Washington DC muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze rero mu makuru twafitiye.
Kwa nizi idariko uraje zone ibe nibimeze kubaka inzu yigorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko ari mu gusamara kumbore nta bugindi migambi yogiye imbere kurusha icyo.
Uyu ni Jean Bosco Ntahimpera avugira ubushikiranganje bw'intwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi yagiriza commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura gukoresha nabi amafaranga yaragenewe kubaka igorofa ikoreramo umukuru wa zone Kanyosha. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abanywanyi babiri bo mu runani ya mizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kuno wa gatandatu. Turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradiyo yanyu mu idonito. Amakuru twafitiye muri kano kanya tuyahera mu gisata cha politike n'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi. Hari abanywanyi babiri b'urunani ya mizero y'abarundi harimo urongoye muri commune Gasogwe y'intara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri no wa gatandatu. Mu gipolisi ntibaratangaza ico bahogwa ariko urongoye urwo runani yemeza ko amakuru yo kwizera bafise bariko bazira kuba barigishije gutora oya muri kamara mpaka yimirije. Umenyesha makuru wacu Muyinga Jean Bosco Ndarurinze dukeshe no nkuru aratubwira umwidondoro wabafashwe.
Abafashwe bashigwa mu minwe y'igipolisi muri komine ya Gasogwe kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba ni bacha mugwa Karoli na Maniragaba Samuel bafatiwe ku mutumbo wa Kinama hafi kambi impunzi z'abakongomani. Muri abo bafashwe uyo yitwa Karoli bacha mugwa asanzwe ari mu nama mpanunzi wa jambo ya komine Gasogwe akaba yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi. Niwe asanzwe aserukira ugo runani muri yo komine ya Gasogwe. Prosper Bizindavyi aserukira ugwaruka muri ugo runani mu ntara ya Muyinga niwe akurikirana buri munsi izihagarikwa ryabo bantu. Avuga ko amatohoza amaze gukora amaze kumumenyesha icyo bariko barakurikiranwa
cyo bamwagirije bamugije yuko ngo yo bakarikisha ngo kuzotora oya kwibuza shingiro imije kuzotorwa. Mugabe ikintu kiratangaza no kuntu umuntu aje kwigirisha umuntu w'umugenzi wiwe basanzwe bagendana nyene sinumva impamvu baca badahagisha kubafata umuntu ngo atarigisha oya katari inama yakasari inama yakirabera mu kabari. Nimba ari ibintu bavuga ngo yereka arigisha oya gutotora oya kwibuza shingiro ryimirije ntibavuge bati yareka aravyigisha naka ano dushaka kuvuga tuti ntibareka ararengata. Mugabo mu gihe umuntu batashoboye kumwerekana ivyo bintu n'ukuri ni kagatotezo nyine n'uko turasabye utungane bukore.
Iyo ndongozi mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga ivuga ko atakindi abo bantu bariko barazira atari ivyumviro vyabo vya politike. Bizindavyi ntakijya nino mu kwagiriza umusitanteri wa komine Gasogwe ko ariwe ari nyuma y'iryo hagariko
ko umusitanteri ava hamwe n'uwo baca mu banka shari kuva mu mwaka uheze ari mu mezi yo mu kwindwi no mu kumunani umusitanteri wenyine bwiwe yereretse kuja ku mutwatumba agasanga avuka ararondera imbonera kuravuga yuko washarire bazomukubita mbere n'ipikipiki agira ko bishobotse bakanayiturira. Ibyo Imana yarakinze ntibyigeze biba ariko mu mpera z'ukwezi kwa k'umwaka uheze mu kwezi kwa cumi na kabiri hari umubonera kuri kwa Saratiye yarereza ko bavuye ku Gatumba icyo musanga aho nyine batagaragara yarakurikiye arakubitse ngo hire ku ipikipiki yarakinze nta kindi kintu cyabaye uwashyari acaratse ipikipiki acarigira birahera. Ariko twarabibwiye musanteri n'abandi basanzwe bakorana ntacyo yigeze abikora gusa duce turiho turabona shari yareka arazira nimva za politiki.
Tumaze kumva ko uramutswa komine aregwa kuri urwo rugero vyabaye ngombwa ko tumwegera kugira turonke umuco. Jean Claude Bartwanayo arongoye komine ya Gasogwe yatwakiriye ariko tumaze kumubwira ikitugenza yaciye aturungika ku nyamiramabi yari ifise idosiye y'abo bantu. Iyo nyamiramabi nayo nyene yaciye iturungika ku wirongoye muri komine uwo nawe adateze aca aturangira kubariza ku buvugizi bw'igipolisi. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ariko aragerageza kuvugana n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira yegeranye amakuru akwiye ashobora gushikiriza kuri iyo dosiye. Imuyinga muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco ndarurinze yarakenuye mu gisata cyo gutwara neza naho ubushikiranganje bw'intwaro ibereye mu Burundi uranegura ingena amakomune atandukanye yakoresheje intererano ya leta mu migambi iterambere muri 2017 mu kiganiro n'amenyesha makuru mu kanya ubwo bushikiranganje bwashikirije icegeranyo budo mu rutoki kutunenge dutandukanye mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye ico kiganiro
Ugo mshikiranganji mbunegu ringene ama komina mngamwe ya koresheji nherano ya reta momigambi iterambere ayo mafaranga niza milioni majanatanu zage ni ama komine jambo skona imhera avugiru ugo mshikiranganji adomurutoke kuri komine kanyosha wa mundara Bujumbura avuga kwa ya koresheji ayo mafaranga mokuwa ka igorofi korela mgo umukuru wazoni kienzi mugambi utaru ugushiri mbere nguka wivuga
Muma komina tandukanye hariho ukudaha agaciro ibintu gasanga yego hari bikoze bijingira kamaro mugabo mu byukuri kubijanye n'iterambere rya commune bidaheza ngo bigire icyo bifasha iterambere ry'abanyagihugu bitagira icyo bifasha korofa ni nziza ariko uravye zone inge nibimeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko habari mu gusamara kumbore nta buzindi migambi yogiye imbere kurusha icyo
wavugira ubushikiranganje bw'intwari bereye avuga ko mu gihe ayo mafaranga yakoreshejwe nabi hari inzego zitegerezwa guca zibikurikiranira hafi akavuga ko ubushikiranganje avugira budacimanza ariko ko butanga intumbero
kukijyanye nayo mafaranga ahabwa amakomine muti iyo habaye ubunyonyezi iyo habaye ubunyonyezi tugaruka ahandi kuko ubushikiranganje bw'intwari bereye ntibucimanza oya ntibucimanza ubwo bunyonyezi burashobora kuba biciye mu itangwa ry'amasoko birashoboka cyane naho nyene sitse dushoboka tuvuga ngo subiza cyane igihugu ariko turatanga intumbero nimba bibonetse yuko mukubaka inyubako rusange kanaka hagiyemwo amanyanga twebwe turaheza tukatanga uko twabibonye tugavuga n'ingene tubona bya bikwiye kugenda na cyane cyane twisunze amategeko hanyuma ubunyonyezi bubonetsemwo urumva ari ubusuma buca mu gisata cy'ubutungane n'ubundi
Jean Bosco Ntayimpera yanashikirije ko n'ikiyaga Tanganyika kibandanya kugeramirwa n'imicafu igisukwamwo hamwe n'inyubakwa zibandanya kubakwa ku nkengera zacu hatisunzwe amategeko uwavugira ubushikiranganje bw'intwari bereye avuga zimwe mu ngaruka mbi
atubabwira ko twasanze ikiyaga Tanganyika kigeramiwe cyane n'ibikorwa by'abantu bamwe bubaka ku nkengera zacu abandi bagenda basukamwo imicafu yaba iva mu ngo z'abantu cyanke iva mu mahinguriro atandukanye inkurikizi zacu bikaba ko ku ruhande rw'u Burundi usanga amazi ahari ari mabi cyane n'amafi areza gahunga akigira ahandi noneho n'icegeranyo cyatanzwe n'uburimyi n'ubworozi cyarekanye yuko ufatiye umwaka w'ibihumbi bibiri amafi umwimbu waboneka wari amatoni ashika 23,000 ariko 2010 yari amatoni 10,000 murumva uruhombo rw'amatoni ashika 13,000 mu myaka 10 camwibaza mu myaka izoza nyene bizoba byifashe
uwo mutegetsi ashikiriza ko no kuvyerekeye ikiyaga Tanganyika igikorwa ari cibisata bijejwe gufata ingingo mu mwaka wa 2017 ubushikiranganje bw'intwari bereye buvuga ko bwanagendeye amashuri yisumbuye yatari make afise uburaro ashika kuri 18 niyo yagendewe n'intumwa z'ubwo bushikiranganje Jean Bosco Ntayimbera akavuga ko intumbero yo gukangurira ugwaruka go Burundi bwejo mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye no kugwanya ibiturire Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Hejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no Kinyarwanda turacabandanya makuru tubafitiye muri kano kanya abaruzi b'ibitunga muri commune Bukinanyana iri mu ntara cy'ibitoke mu Burundi barasaba kwegerezwa abaganga b'ibitungwa ugushikira abaganga bisaba urugendo rw'amasaha abiri kanaho nyene bagashobora kutabaronka ni mu gihe havugwa indwara yayobeye abahinga yafashe ibitungwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi mugenzi wacu mu cibitoke Diane Ndonse yishukiye mu isoko ridandarizwamo ibitungwa aratangura twumvisha uko yabisanze
Ani ku isoko y'indora imwe mu masoko y'ibitungwa yo mu gihugu iri muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke iyi ntara isanzwe hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo Indongozi zo muri zone ndora zivuga ko ibyo bituma ibitungwa byo kuri ino soko birangurwa ahanini n'abadandaza bava muri ibyo bihugu aborozi b'ibitungwa bo muri no komine ya Bukinanyana bavuga ko urudandazwa rwabyo ngo bateje imbere ariko bagahura n'inzitizi zo kubura abaganga hagufi yabo bitwararika amagara y'ibitungwa.
Mwatuguriza abantu bapfura impene ku buryo bwa kijembere bunyarutse. Dufite abantu bazivura bari hafi banyerusa bica bifasha zikaronka mitende n'ingoke.
Muhamagara umuntu azivura.
Muhamagara umufetereri mwana tabonetse hafi naye ntungura ashobora gusinzikana.
Bigenda gute?
Sinzi bakwiye kumukereka batwa mu dushikiriza yamari hafi.
Nubwo ngiye ntabutse kugeza
ubu. Aba ariko ushobora kumurandira nk'umuntu wari mu mwanya.
Aha kandi ababorozi b'ibitungwa bavuga ko bishobora kugwara no gupfa bigapfa ntibamenye icyabyishe. Ivyo biruko mugiye muri kino gihe intara zimwe zimwe zivugwamo ikiza c'ingwara yateye impene hamwe n'intama.
Gusa mu rutonde n'imiti tuke turazivuza jeme kugufisha intoko zitanu ntono mugabo
kuva rya
ahetse nk'amezi abiri hari nk'umuko icenda iva twicugumira hamwe kandi rugipfa kandi tanyagiwe.
Hari ico bibaza ko zaba bifana n'ikiza kivugwa mu ntara zimwe zimwe.
Ico novuga c'isano bitungwa vyama biguma bigwara mugabo bigakenerwa kuvugwa mugabo ciza ciriho gifashiza ngwara za ruguru gishobora gutandukira n'intara bo dufasha bakatwongerera imiti yo gukingira ibyo bitungwa.
Abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri komine Bukinanyana bavuga ko ico gikorwa bakirangura ari abantu babiri gusa. Komine Bukinanyana nayo ikaba igizwe n'imitumba igera kuri 30. Abajejwe intwaro bavuga ko ari nayo izo bwa mbere mu makomine afise imitumba myinshi mu ntara yose. Akaba ari nayo mvo yo kudashikira umuganga w'ibitungwa ku borozi. Umuganga w'ibitungwa muri no komine Manirakiza Bonifasi asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ari nabwo akukira kubarosa uburyo bwo kwiyunguruza kugira bame batabaye amagara y'ibitungwa ibintu bitarayangara.
Ubusanzwe uburyo kwiyunguruza naho buhari ntabwo bunameze neza. Ama moto baduhaye uyu mwanya ntabwo akora twari twipakiza. Icyo dusaba nuko ushanganje budutwara ngo dufasha bukaturonsa cyane cyane uburyo bwo kwiyunguruza bunyaruka hakiri kare kandi bukadufasha no kuduha icyo dukoresha mu bwo byo kwiyunguruza nk'ibyerekeye igitoro n'ibindi.
Nayo kubijyanye n'ikiza c'ingwara kimaze iminsi cibonekeza mu ntara zimwe zimwe urongoye zone Ndora Manirakiza Pascaline asaba abamukurira mu ntwaro gushira uburyo mu bijyanye n'ipimwa ry'ibitungwa aho kitaribonekeza.
Icyo twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima neza nk'abaveterineri bajejwe ivyo ubworozi bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara.
Twibutse ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje muri uku kwezi kw'imene zigera ku 344 arizo zamenyekanye ko zapfuye zitanywe n'ingwara y'ikiza mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze mu ntara ya Gitega Kirundo hamwe na Mwaro. Mu ntumbero yo gukingira ibindi bitungwa byo mu zindi ntara hamwe n'amagara y'abantu ubushikiranganji bwarashinze ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'izo ntungwa muri izo ntara hamwe n'urw'inyama zazo. Mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Muri Nsanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Twabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Mu Burundi amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro hategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka yamara abarundi bose ntibabona co kimwe ayo matora. Ahandi abarundi batariko barahuriza ni ku ntererano leta iriko irasaba abarundi igamije gutunganya amatora yo mu mwaka wa 2020. Hari abanyepolitiki na cane cane batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko usivye ko iyo ntererano iriko itangishwa ku gahato hatari bwanagereye gutunganya amatora gukora kamarampaka kuvyerekeye inyanyuga y'ibwizwa nshingiro umutumire mu kiganiro muri sanga mukanya Gaston Sindimwo icegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiranye ku telefone na mugenzi wacu Frederic Nkundukije yagarutse kuri ivyo bibazo vyose reka twongere tubatega amatwi
twibaza yuko atagihe kizogera aho abarundi bose bazari mu gihugu kugira ngo tuve mu tutumanye amatora mu 2014 twaragerageje kugira duhindure ibyiza shingiro ngo benshi bavuze ko hatari bwagere uno munsi rero twebwe muri leta twabonye ko hageze ko duhindura ibyiza shingiro kugira ngo rije ku gihe cya none ari nacyo gituma twafashe iyo ngingo ni muvuze ngo muzorindire abandi bose batahe uyu munsi nuzo kwigera ubaho na rimwe
hari ikibazo gihambaye cyane rwose ayo matora nk'uko byandikwa nk'uko leta Burundi yabitangaje iyo tunganywa mu kwezi kwa gatanu murabona ko ubu mu kwezi kwa mbere gushaka mu kwezi kwa gatanu abarundi bose bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri ka muri ayo matora kamarampaka
dusa n'ibintu bisa n'ibitunganyije neza kuko uno munsi ibyo byo guhinyanyura byavuye mu barundi bo nyene ubu no kugenda kubasigura yuko ibyo badusabye twabishizemo nibaza yuko no kugororera ko kantu gatoye gusa n'ahandi ho ibintu ntango nta ntambamizi iriho kandi nitubone nyene bogira makenga ari bo bogira makenga nyamwe bavuga ngo umukorezi niwe afite amakenga gusumba padiri rege rero tubona yuko ibintu bizogenda neza tangora
hari kandi ikibazo ihambaye cyane rwose kishikirizwa n'aba tari bake amashyirahamwe mpuzamakungu ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa ko tugarutse ubwa mbere na mbere ku makuru yatangajwe n'abategetsi bo mu Burundi hariho umutegetsi atwara ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga rije gutunganya amatora avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kuri aya matora kitaragera ariko turazi ko hari abategetsi mu Burundi bamaze gutera akamo gasaba abanyagihugu gutora ego muri aya matora amatora kamarampaka referendum yaho mu buhavuga ko iki izo n'imizi ibiri zitandukanye mu mategetsi
niba cyanze birashobora gushikaho umwe yashobora kwihenda akavuga ibica nk'ibindi muri uwo muri rusange aho tugeze amaso nuko igikorwa cyo guhamagarira abenegihugu gutora ego canke oya kitaragera uno munsi turi mu ntumbero yo kusigurira abenegihugu ibyahindutse twamenyeshe yuko abarumwe migambwe canke ayandi mashami yose bazoshikirwa kugira ngo basigurirwe ingingo zahindutse n'igituma zahindutse hanyuma nabo nyine bashoronka akajya kuzonka ingene basigurira abanywanyi babo intumbero bazaba batoye gutura ego canke oya ni ukuvuga rero uyu mwanya ntiwagera mbere nabo babihenze bakabigira urabona yuko bakosoye kandi tutabikosoye bira bigende neza
ku kibazo cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 naco icyo kibazo ni ikibazo gihambaye naco nyene batavuga rumwe na leta bavuga ko ayo mafaranga y'intererano ariko atozwa ku gahato mubabwire iki
ubwa mbere sinzi ko umaze kubona yuko abantu benshi bamaze kuja guterera ko bagenda ku bigombe bwabo twebwe muri leta twashize imbere ubugombe nacyo gituma urabona ubushikiranganji ubucanke ubundi canke abagwiza tunga baca nk'abandi canke abategetsi abaca nk'abandi bagenda ku bugombe bwabo kugira ngo batange iyo ntererano ni inzira yo kwereka urukundo abarundi bafite igihugu cyabo kuko niyo ntumbero tumaze iminsi duhimiriza yuko abarundi bo kwitunganiriza ibyabo barabye uburyo bafise nicyo gituma rero ntihagire ufata ibica nk'ibindi nibaza yuko tuzobigira mu gushaka kwa mugabo tukarabatse mbega uko gushaka k'umuntu wese kutunganywa gute niho hacaza itegeko rishobora kwitunganya mugabo nta muntu azaja ugahato gutatanza yangu izogenda ku n'umuntu cyangwa ukundi
mu bategetsi barongoye imyambo itavuga rumwe na leta ikaba atavuga rumwe na leta ika n'amashyirahamwe amwamwe atagira inyungu za politike gushiku ntiyemera ko ayo matora yakwiye gutunganywa muri iki gihe hari akigoro leta iri kwiragira kugira ngo ibajijure canke umugambi wose n'uwe kugira ngo nabo bagire uruhara muri ayo matora
icyo no kumenyesha nuko twe tumenyereye tuzoye bya politike nta na rimwe bizokwera de kandi uri kutunganya igikorwa cyiza ntuzorinde ko bose barinda kuza hari abazozo babisanga ko baka kijamu kuko tumaze kubona ngaha imisi yose hari ikogwa bitunganijwe itariki ibikogwa bigeze benshi usanga babatabaritegura nico bituma twebwe tuti urutari bugusige bwo kubanza ika rero twebwe kuko ibijanye n'igizwa shingiro biraba barundi kandi nitwe tubazwe burundi no munsi nico gituma tuzaba kubaha inzira zose nako kumbwira ngo amahanga amakungu igeze makungu birabijyaje cyo twabijyaje amakungu atunganye wawe nta makungu numva aza gutunganya hanaka cyangwa hanaka cyebwe twaragi ibyo kiza barundi byo bi abandi banye politiki nibaza yuko ngira ngo nubwo wagwa amatora kuko cyebwe twimirije amatora kandi ko bimiza abandi bose ko buza kwira bategure ejo ntihazogira inyunda muvano ya ngogo ngo byagenze uko canke ibyo bigenze ukundi ahubwo uyo mwanya bari kubarata yo kuvugira impare zitagira mvura boza tugatunganya ingene amatora azogenda neza ku neza yabo mbere ibyumviro byabo nazo nyene bigashikirizwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri sangara turi kumwe na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo muri iki gihe turakufise kandi umuntu wa radio ijwi rya Amerika Nduwimana muriyo neza
Miriwe neza Frederic.
Miriwe neza muri hehe?
Ndi gutumbura mu Burundi.
Ego me murafite kibazo murafite cyumviro.
Ego nataka gutera kibazo. Nataka na mwiza nya kwa mutumire ndakura mugize mutumire.
Arakumva duka ku jambo.
Kibazo cyane cyangwa kumwibariza ego prema ibazo cyo gutora ego cyane oya turagishi. Turagishi dike cyane uko abantu badashigikiye ego bande badashigikiye igirirwa cyo gutora ego tani oya yamwe tabona nyene gatataka uburundi icyo sabanya kubaho mwebwe mwari mukwiye kuraba zina murundi wese murakungene mwo muhimiriza kugira atore kuko gutora ni cyambere kandi ni byiza mwebwe nyakuwa bo mugeze kugira muhimiriza zina munyagihugu wese asa gutora ubushake bwiwe cyane ku bugombe bwiwe ninde icyo ni cyambere cyakabiri nacyo nyakubahwa yebe mukise ingubizi zo buto gufasha umunyagihugu wese kugira atore igirirwa shingiro kuko hariho benshi maze kubona badashaka gutora igirirwa shingiro kuko nacyo by'abanyagihugu turakwize gutora ego cyane oya urumva naje umunyagihugu ugiye gutora ego
murakoze Nduwimana mureka mukanya turasaba vice president wa mbere abishure kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka tubanze dufate Manirakiza mwiriwe neza
amahoro
amahoro muri hehe
kuri mu ntara ya Cibitoke
murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba mbaze
yego
ni akabazo nagomba mbaze naka mbe hari umushingamateka yaheruka kuvugira aho kugiga Amerika ko mu mizere y'abarundi yaravuze yuko bijya bintu byo guterera mu matora hamwe bitajyanye n'amategeko none hamwe nk'umuntu atazotanga iyo ntererano none ntabwo bazokwigira bamufasha nabi cyangwa bamurondera ntabyo ndashobora kumenya kuko ntabwo bari batumiye uwo badatanze umugambi
murakoze Manirakiza reka ijambo akandi kabazo
ndavuga
ku ijambo
arakandi kabazo narishize none nk'umuntu atazoja mw'iryo tora ry'ibwirizashingiro hariho inkurikirano hariho ingene bazomukurikira cyangwa nazo batoza n'uburenganzira bwiwe
murakoze Manirakiza reka duhe ijambo vice perezida w'u Burundi Gaston Sindimwo atamwe yishyura ibibazo bya Nduwimana acagira ko ku bibazo bya Manirakiza mvuge ku ijambo
ego murakoze Nduwimana yabaje ati mbega gutora ego canke oya yogenda gute ngo twarigisha abarundi ubwambe twebwe ntitwigisha abarundi gutora ego canke oya icyo turikubagira turi kwigisha abarundi ibyahindutse muri iryo hinyanyurwa ry'iryo bwizwa shingiro igihe cyo kubabwira atore ego canke oya kizoshikirizwa na wa mugwi seni ariwo wijejwe mugabo ikintu twabwira ni uko muri aya matora twarabivuze mbere n'abarongwese barabivuze igikuru ni uko abandi bihabona uburenganzira bwo gutora kugira rero wihe uburenganzira bwo gutora ni uko uja kwiyandikisha kugira ubuje mu bazotora hanyuma kukubwira ngo kuko mu gutora ushobora gutora ego canke oya mugabo uba wariyandikishije hanyuma umuntu avuga ngo ntazotora ntazogira ante nta giture kiriho kuko gutora sagahato gutora ni ubwenegihugu bw'inyene bashobora kuja gutora cyangwa kareka gutora mbega uretse kuja gutora ngukiki cyane manda babwira kenshi ureka gutora mugo ureka gutwaga kandi ngira benshi bamaze kwibona n'iyo ubwirizwa shingiye ukazoreka kwitora izoreka gutwara izojaho kandi utayitse nje gituma rero twohimiza abarundi bose mu nzego zitandukanye yuko bwa mbere yuko bufata ubwenegihugu bwabo bakabukingira mu kujya kwiyandikisha kugira bazoje gutora kandi noneho mwarumvise yuko hari aho niyo ryandikwa ryoba rimwe kuko ikazoca riguha n'uburenganzira bwo kujya gutora mu mwaka w'2022 none ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutagiye gutora ngo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutatoye abo mushaka nicyo gituma twebwe muri leta twafashe ingendo yo guhimiriza abarundi bose imigambwe yose amadini yose kugira twese tuje mu nzira imwe inzira yo kugira ngo abarundi bashobore kugira uburenganzira bwo kwitorera ibyo bagomba atamusunikana iyo niyo twoshobora kubashikiriza kuri iryo jambo rya mbere hanyuma wundi avuga ati mbega utazoterera bizogenda gusa ubwa mbere ni uko abarundi bose guterera si amahera gusa hari uguterera mu buryo hari uguterera mu nguvu hari uguterera mu bwenge dusaba abarundi yuko ubwa mbere yuko bumenya ko uno munsi leta iriho yipfuza yuko abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse kuko tumaze kubona yuko hariho benshi bagituka bakagicyoza mbere bagacyoza n'abategetsi bacu mugabo umutegetsi ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uburi kuri icyoza wowe nyine ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uburi kuri icyoza wenyine ahumuri nicyo gituma twebwe twasabye yuko intererano yoba ku bugombe bw'umurundi uwo ari wese mbega mugabo tugize ubugombe gusa bica bigenda gute nicyo gituma haciye hari ingingo yo kugira babitunganye neza kugira ngo murazi neza yuko hari igihe twatanze amahera icyo gihe yari bayita ngo akigoro efordogere mugabo ayo mahera tuziyagiye nicyo gituma baci bayaha inzira nziza
murazi
ayo mahera aboneke
kuva iyo ntererano vice president wa mbere w'urundi itanguye gusabwa abarundi mubona bariko bayitaba gute
gusa uno munsi turaje abarundi bariko bayitaba neza cyane rwose kandi biradushimisha kandi tugashimira abarundi kubona umutima wo gukunda igihugu wa kugaruka mu barundi ingariza kwija mu ryanyu bavuga ati mbega abatazoyitaba abatazoja muri ayo matora ahishe tuzobagira ihibambewe kuko igihe wikuye mu bashinga nta ukikura mu bagabo ukareka gusoma hamwe n'abandi cyo bitwa kura bakwiye kuko nuko gusa twe tubahanura yuko bazoba bahombye kuko bazotwagwa n'ibwirizwa batatoye kuko tumaze kwibona kenshi muri kahise nicyo bitadusaba abarundi bose yuko ibyo bigashingira ni rwabo ntibabyite ntiyumve ngo bamwe bavuga yasa nk'ayandi bigashingira ni rwabo ureka kwitora mugo ntuzere
kagura
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,300,000 KLOS 15,300,000 na KLOS 17,300,000 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,180 na KLOS 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,466 na KLOS 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Shaukoreon tuti wakunza kawino nga duchetu wa tulabangiri ibigani lozio mukirundi no mukinyarwanda tukaitu wafitia mnikano kanya liku imbele kwa duhana gahindu kila munghundi kuizina igaba genzu banje ndabatumile myandi makuru tuliko tulabate guri gechi saha imwe ni minota mirongi tatu tuatumile kandi no kuja kuri Facebook ya achari wa vewa radio yacu mu mwanya uri imbere tuwaza kuwashikiriza utu video dutandukanye murizo harimo yerekeye perezida mushasho wa Liberia George Weah yarahiye uno musi kuwa perezida ikunchulo ya mbere ibaye mu mahoro kuva mu 1944 utegetsi buhanywe mu mahoro muragenda rero kuri Facebook yacu murabe ako ka video na Lidiane Nahazwe na ifatikanije na Fatuma Alimasi kala la muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Audrius Regis twemi twifurije kuranigwa mu byo murimo.